Eni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabamukije mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Igihugu cyacu cyaratutswe, reka n'abarundi bose aho baciye bogenda baravuga ati bariya bantu nabi cyane. Ni ukuvuga turakeneye inshumbusho idasanzwe zo kwitwara rwose cyane, kuko umuntu abeshyewe ategerezwa gusubizwa ko agashyambara bamukuyeko.
Uyo ni Eme Rolantine Kanyana, umushikiranganji w'ubutungane w'u Burundi, avuga ku ngingo leta igiye gufatira iradiyo mpuzamakungu y'Abongereza BBC. Turavuga no ku bukene bw'ibitoro mu ntara ya Cibitoke mu Burundi, no kwiyongerezwa ry'urutonde rw'indwara zivugwa ku buntu ku mpunzi ziri mu Rwanda ziguriyemo Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho inzu zose zafatiwemo ibigwanisho kuva mu mwaka w'2015 zigiye gufatwa zigurishwe kugira abashumbushe ababuza babo n'ivyabo mu bihe Burundi bwaciyemo mu mwaka w'2015. Bizashikijwe n'umushikiranganji w'ubutungane nyuma yaho uyo mushikiranganji agiye kwereka abaserukire ibihugu byabo mu Burundi inzu yavuzwe mu ireresi ya BBC ko igandagurirwamo abantu n'abakozi biperereza. Eme Rolantine Kanyana yemeje ko leta y'u Burundi giye kwitwarira BBC. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Remo Nzimana.
Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwihamagaye byihuta abaserukira ibihugu byabo mu Burundi batazi icyo bahamagariwe. Muri ubwo bushikiranganji beretswe ireresi yakozwe na BBC yerekana itotezwa n'ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na leta n'abo mu bakozi b'iperereza. Bahejeje kwerekwa iyo reresi babwiye ko BBC yabeshe, baca bajanwa ku nzu iri mu Kinindo, komine Muha mu gisagara cya Bujumbura ivugwa muri iyo reresi. Bahejeje kumviriza umwe mu bemeza ko amaraso yerekanywe ava muri iyo nzu yari ay'impene zitandatu zabazwe ku munsi mukuru w'Abayisilamu. Umushikiranganji w'ubutungane yavuze ingingo leta igiye gufatira BBC harimo kwitwarira kugira ishumbushe leta y'u Burundi uwakoze iyo reresi na wahanwe.
Iyo nkuru babanza bakayikurako aho bayikije hose bagacaho baciye mu kuyitanga, kavuga yuko babeshye. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushumbushwa, bigasabwa n'uko uwo yabikoze abihanikwa. Ubu rero tugiye kuraba inzego zibijejwe kugira ngo zishobore kudutunganiriza. Igihugu cyacu cyaratutswe, reka n'abarundi bose aho baciye bogenda baravuga ati bariya bantu nabi cyane. Ni ukuvuga turakeneye inshumbushe idasanzwe zo kwitwara rwose cyane, kuko umuntu abeshyewe ategerezwa gusubizwa ko agashyambara bamukuyeko.
Abaserukire ibihugu byabo mu Burundi bo nta na kimwe bashikiriza atari kwitegereza no kumviriza ibyo babwirwa. Abamenyeshamakuru bo bahawe ijambo bashatse kumenya igituma iyo nzu igicunzwe n'abajeje umutekano mu gihe ayandi mazi nk'ayo yafatiwemo ibigwanisho akaba yarimo abapolisi cyangwa abasirikare yasubijwe banyeneyo. Enero Rantine Kanyana kuri ico kibazo ntaje umunwa, yemeza ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho agiye kugurishwa kugira hashumbushwa babuza babo muntu reka zatanguye mu mwaka wa 2015, aho haba imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa perezida Petero Nkurunziza.
Yego kaje ahubwo izo zasubije tugiye kuzisubira ndako. Mbega ahantu hafatiye ibigwanisho vyinshi abanyagihugu vyamaze abantu, ishumbusha y'abanyagihugu va hehe? Iva mu gufata izo nzu zose zikagurishwa kugira ngo abo benegihugu bahagore bazira ubusa bashumbushwe. Izo zose tugiye kwiraba ahubwo zisubizwe mu minwe ya leta iheze izigurishe ishumbushe abenegihugu bagize ingorane. Mwaza abantu bapfuye muri gisagara batita gushumbushwa.
Abajijwe ingene izo nzu zizomenyekana canke ingene hazoshingwa igiciro cazo, Kanyana yavuze ko amasenari agiye gukora amatohoza kugira ico gikorwa kizokogwe ku neza y'ababuze.
Aha mu Kinindo hafatiwe ibigwanisho, umutekano mu Kinindo warahungabanye, wo mu Nyakabiga waheho ngaha mu gisagara muraza abantu baraturiwe, abantu baragira ingorane nyinshi cyane rwose, abandi barahunga bafise n'ubwoba baratutwabo. Murumva ivyahononekariye ni vyinshi. Ni ukuvuga rero sentare zizoheza zikerageze kubitohoza neza, ziharure zivuge ziti agahombo kuba karabaye kangana gutya, hanyuma rero hagira icyo bafatirako kugira ngo ashumbushe abo benegihugu.
Umushikiranganji w'ubutungane akaba agize icyo ashikiriza ku ireresi ya BBC inyuma y'aho umushikiriza manza wa leta abeshuje biri muri iyo reresi. Ireresi kamwe kamwe Inside Burundi Killing Machine yasohowe na BBC kwigenekerezo rya kano kwezi kwa 12 2018 mugihe iyo reresi yari yakozwe mu kwezi kwa 12 2016 kuko BBC yari kwirondera ko leta y'u Burundi girijishikirije kuvyatojwe na BBC. Umushikiriza manza Kizigenza yavuze ko leta itari kugirijishikirije kuko BBC itavuze ibiri muri iyo reresi. Naye umushikiranganje w'ubutungane we yavuze ko BBC itigeze icisha urwandiko mu bushikiranganje bw'imigenderanire kugira itabazi. Emero Rantine Kanyana yemeza ahubwo ko BBC yo yironderera amakuru kandi amatohoza y'ibyaha bikomeye adakoregwa ku maradiyo. Ibujumbura, Remunzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze amakuru yo nkuru mu Burundi. Kandi ubukene bw'ibitoro mu ntara ya Cibitoke bwatumye ubuzi bumwe bumwe buhagarara. Ivyo vyemezwa n'abajejwe intwaro abiyunguruza abaja mu makomine agize iyo ntara canke mu gisagara ca Bujumbura, mbere na bamwe mu bagendesha ivyuma vyunguruza abantu. Mu Cibitoke n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ugeze ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke na ruja n'uruza kw'amamodokari rwibonekeza ku bwinshi nk'uko byari bimenyerewe. Intandaro ni gitoro cabi ca mazutu canke ca esanse gikenye muri iyo ntara araheze indwi zibiri nk'uko abahaba babibwijwe rya Amerika. Abatunze ivyuma vyo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko babibitse mu mpango, ibindi navyo bihagaze ku mastasiyo birindiriye kwica gitoro kiboneka. Bano bagendesha ivyuma binyo mazutu canke esanse bavuga ko arengewe kuko igitoro cha magendo abari umutima amenye bakacikora ko bakigura umurengera.
Byukuri asa ningorane kabisa kuko igitoro cabuze cyane, mugabo abantu bari yungunganya abantu bakizana ugasanga igitoro cyagiye kuri 4-5.
Oyoyo mu barabara muri mise si heza ko igitoro cyabaye ndanse nka tunyonga imiduga twaparitse umfunzi mise 3 mu ndoka nasora ko imbozi igitoro ntikiboneka.
Bebwe aho ngaho twabuze kirana utumira imiduga bamwe bamwe iricaye hano ni nk'amabeni amahiyasi ariko bikatutangaza mbe ibi bintu ni biki. Kwebwe rero ibi bintu byatibeye abana badufanye n'inzara turibaza ati mbe biva kuki, nta gitoro igitoro cyagiye hehe.
Ivyo bifise ingaruka mbi kubagendera muri izo vyuma kuko ababigendesha baca baduza ibiciro vyo kwiyunguruza.
Ubusanzwe kuri gitoro cyabuze kwiyunguruza biragorana cyane, abakomeretsa nk'iyo abafise amamoto canke imiduga baca baduza ibiciro. Igitoro cyabuze baca bikisa mu kiza aho umuntu agenda ku gihumbi bagacaga 1500 cyangwa 2000, hari n'abagira 3000
honyene n'abashoferi bamahi yasi bina nata arashobora nko kuva ngaha kuri parikingi ya Rugombo akazoshika ibujumbura afise abantu 4-5. Igiciro cyaraduze ubu kuva ngaha mu Rugombo gushika ibujumbura ni 4-5 no kugaruka nyene uko nyene.
Abanyacibitoke bavuga ko babuze bacira nabo bamira nta kindi basaba leta nuko yokora ibishoboka byose kugira ibitoro vya essence na mazutu bisubire kuboneka.
Cyo dusaba leta nuko yogerageze kagira uburyo bwose bwo kurondera igitoro kugira ngo abanyagihugu baronge uburyo bwo kwiyunguruza.
Dusaba leta ko yoraba kabisa abantu bajejwe buzana igitoro yibagikura barabi cyabitumye hama batunganiriza hama baje hamwe kuko bagiye hamwe inama n'ingingo bigenda neza kandi tubizeye neza ko igitoro mu minsi mike cyo bashabonetse.
Ako kamo bagateye haheze indwi irenga umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka asohoye itangazo Ndasa Sindayigaya yari yashikirije ko ikena ry'igitoro ririko ryibonekeza mu gihugu ryavuye ku ngorane y'ubuhinga atashimye kuvuga iyo ariyo. Yari yamenyesheje Abarundi ko iyo ngorane yari kwiratorerwa umuti ariko n'ubu igitoro ntikiboneka ku bwinshi nk'uko vyahora.
Ihungabana ry'itangwa ry'igitoro ku mastasiyo mu gisagara ca Bujumbura nayo hagati mu gihugu byaturutse ku ngorane z'ubuhinga zashitse muri ico gisata ku buryo butandukanye. Ubwira kabiri ubushikangaji bamenyesheje Abarundi bose na cyane cyane abakoresha ibitoro yuko izo ngorane zamaze gutorwa umuti kandi ko ibibazo biri ku mastasiyo bigiye guhera mu minsi ya vuba.
Ibura ry'igitoro rivugwa mu gihugu hagati riribonekeza no ku mugwa mukuru w'Ubujumbura, aho igitoro kibonetse ku mastasiyo kimara umwanya urumara. Bamwe bakibaza nimba leta idashaka kuduza ibiciro. Nta n'umwe mu bajejwe icyo kibazo mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka ashima kugira icyo avuze kuri ayo makenga y'abanyagihugu ngo menya ko ibitoro vya essence na mazutu bimaze kuduzwa kabiri muri uno mwaka turiko turasozera. Mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushobora kurengera ubwo Burundi, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Radio ya Amerika Washington DC ishyiramo igita impunzi ku isi HCR ryemeye kongereza urutonde rw'indwara zivugwa ku buntu mu mpunzi ziri mu Rwanda zigwiriyemo abarundi muri zo ndwara harimo malaria abahuye n'amasanganya hamwe n'izidakira nka kanseri n'izindi. Komite y'impunzi irashimira Leta y'u Rwanda hamwe na HCR kuko kuri ako kigoro kadasanzwe. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Mu bisanzwe ishiramwe mpuzamakungu HCR ryitaho impunzi ku isi ryahora rivura abana bafise munsi y'imyaka 12 ku buntu bose abagore bibungenze hamwe n'abageze mu zabukuru guhera ku myaka 60 n'igirenga yamara ubu igice kiri hagati y'imyaka 12 gushika ku myaka 60 congewemwo kugira ngo bavugwe indwara nka malaria amasanganya n'izindi izo ni nazo zikunze kwibonekeza muri ico gice kigizwe ahanini no gwaruka. Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara cane cane abarundi arashima ako kigoro.
Muri ino minsi harabaye akarusho kuko HCR yari yemeye kuvura bose ku ndwara zimwe zimwe nk'indwara zidakira bahora bavura diabete, za sida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye amashito batakambiye ni nk'indwara za hepatite na makanseri izo baremeye ko uwirwaye kandi baramaze kubikora ntibaraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria murazi yo kwifata cyane cyane ugwaruka nagoruka barundi muri iyo myaka isanzwe itavugwa.
Umwe mu mpunzi z'abarundi agendana indwara y'igisukari diabete imwe muri izo ndwara nahashima arafite icyo asaba Leta y'u Rwanda yabakiriye hamenishira hamwe HCR. Jerome Kazabukeye asaba ko iruhande y'imiti boronswa n'ibifungurwa byihariye cyangwa utundi dukoresho twankenerwa kugira ngo izo ndwara ntizibice hakiri kare.
Mu Rwanda baradufasha muri HCR biciye muri A bakaduha imiti gusa imiti ntihagije kuko ari ibindi biba bikenewe kujana n'imiti nk'ibintu byo gufungura neza nk'ibintu byo bya siporo bikoresha byo kugira amasiporo. Ibyo rero ni ikibazo tukifise aho usanga bigoye kuko umuntu afite diabete bisaba yuko yinezereza. Urumva rero mu gihe bitaba byoroshe nahisaba yuko hambavu y'imiti iduha ni iduhe abahinga batwigisha ingene bafungura muri tukeya turonka batumenyene tudufungura ko si benshi baba babize.
Uwo mugabo amaranye imyaka itari mike indwara ya diabete arafise n'ica hanura abakimenya vuba ko bagwaye zimwe muri izo ndwara zidakira.
Muganga iyo mwaganiriye ugakurikiza impanuro ziwe aho by'ukuri diabete mu bana n'ukumenya ingene umuntu afungura no gufungura imboga no gufungura ivyamwa no kwirinda ibintu biri mu isukari iyo ibisukari byawe biba biri hejuru. Iyo naho iyo isukari iri mu munsi naho ugerageza gufungura isukari mu gakurugero bitaja hejuru cyane. Hama rero umuntu akagira siporo uyikunda utayikunda ubitegeza kugira siporo hama umuntu akanywa amazi menshi.
Komite y'impunzi irabizeza ko nibitaratorerwa umuti ibyo bananye badodorera kubo biraba.
Turakenguruka kuko tubiye kudodora baratwakira duciye hose baratwumviriza kandi bakatwumva bakadutahura. Icyo bituma dukenguruka kandi twongera tuvuga tuti ubushimye iminsi yose yamayongeza hari byinshi tukikeneye mugabo tuguma tubiganira n'ababijejwe twibaza yuko ibyo zose umwanya wari wose bishobora gutora navyo nyine nyinshu ni buhoro buhoro.
Izo ngorane zo kuvugwa indwara nk'izo zari zifiswe n'impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 158 bitaweho 100% ku ndwara zose atakuraba imyaka bafise. Igituma nuko ishyirahamwe HCR ritahura ko impunzi ziba mu bisagara naho ziba zifise statu ya ntawo nikora nk'impunzi haba hari ibibazo zishobora kwikemurira kuko harimo abakorobozi butandukanye yamara kuri benshi buba rubuzi budafashe bwo kwibeshaho gusa. Pierre Claver niyo nkuru ikigali ku bwiju rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Mwandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Ingingo yafashwe na Leta y'u Burundi yo guhagarika abasirikare bakuru bamwe bari mu karuhuko ko mu zabukuru hamwe n'imitayi mpuzamakungu isaba guhagarika no kurungika mu Burundi bamwe mu bategetsi bakomeye bahoze bayoboye u Burundi baba canke bakora mu mahanga muri iki gihe irabandanya kuvugwa ko vyinshi. Mu kiganiro muri Sanga charenganye mu kanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabaganye n'umumenyesha makuru w'inararibonye Atanas Karayenga kuvyokogwa kugira ngo iyo ngingo nticanishemwe abarundi. Karayenga atangura avuga ku makenga yabamwe hamwe n'akamaro k'ubutungane.
Amakenga yo ndiyobura mugabo kubgaje mu byukuri cyari cyiza kugira ngo ari leta arabanyagihugu bose arabantu badushikikiye kuva imyaka n'iyindi kugira turondere dushikira amahoro meza mu makungu. Twese nibaza ko twari duhahamiye ikintu kimwe, ni uko Uburundi bwogoroka. Kogoroka rero kugira ngo tuve mu ndyane, tuve mu ngorane, tuve mu ngwano, tuve mu nzangano, tuve mu bwicanyi, mu kwangaza abantu. Uburyo bwiza kugira twogoroke n'ubutungane. Burya nta kintu kibi cishe Uburundi kiruta kudahana. Kudahana bishe mu 1965, mu 1922, mu 1993. Ni ukuvuga twama twegeranye abantu tukica, tukangaza, tugasahura, ntihagire umuntu n'umwe abihanirwa. Ubu rero hamwe tuba bivuye ku mutima mwiza wo kuvuga ati reka tutangure duhane canke tweze, kuko ubutungane si ubwo guhana gusa, ni ubwo kweza umuntu ataco yagirizwa. Vyoba ari vyiza cane. Kandi n'ikindi naco ca kabiri, imiryango y'abantu babuze imyaka n'iyindi. Tugarutse kuri umuryango wa President Melchior Ndadaye, ku miryango y'abakuru bakorana na President Melchior Ndadaye babuze ababo, ni kuki bokwamize amaso mu karere ubutungane ntibwavye na rimwe na gato yuko uwabishiwe ababo ari abana banabo. Ibyo ntibishoboka. Ubwa kabiri, President Melchior Ndadaye yaheje kugandagurwa, hari abantu isinzi abahutu n'abatutsi, cyane cyane abatutsi bishwe ngo kubera agashavu ngo abantu bagomba guhora Melchior Ndadaye kabisa abafashe. Aho gashavu nakone ntawigize agacira urubanza. Ishirahamwe mpuzamakungu rya ONU ryarangise abantu baragenda kuraba ingene vyagenze, hanyuma barandika icegeranyo baravuga yuko habaye genocide. Ivyo vyose nta n'umwe yabihanye, nta n'umwe yabwiwe ati nutonde nuze.
None Karayenga, kugira ngo ubutungane butangwe gukora ntihabe uko kwikekana, hokorwa iki? Ikintu gikwiye guhindurwa mu mitwe y'abarundi n'iki?
Ikinyamukuru gikwiye guhindurwa nico nyine ariko ndavuga ko twemera yuko atagihano atacahana narimwe cogena kizahanywe. Ikindi shaka bigifatanya nico nyine, kenshi na kenshi usanga abahutu bavuze hamwe umuntu w'umuhutu iba yarisha abantu bakavuga ati urya n'umwicanyi, abahutu boca bahaguruka bose bati ntimumukore ko n'umuhutu. Abatutsi gutyo nyine bakaba bagira ngo tukingire ikibaba abatutsi bishe. Mu by'ukuri umuhutu yishe ntaba akiri umuhutu, umututsi yishe ntaba akiri umututsi, umututsi yishe si umututsi ni umwicanyi, umuhutu yishe ni umwicanyi si umuhutu. Rero kwama dukwegera ko agashambura tuvuga ngo umututsi ngo tumukingire kuko ngo turi abatutsi, umututsi tumukingire kuko turi abatutsi, abatwa sinzi ko barashikirwa, abaganwa sinzi ko barashikirwa. Muga ivyo vyo gukingira ikibaba umuhutu ngo nuko ari umuhutu kandi yarishe kari biboneka ko ari umwicanyi, nico kitwishe. Gukingira ikibaba abatutsi ngo nuko ari abatutsi kandi barishe, nico kitwishe. Ubwoko bw'abicanyi ntibubaho. Umwicanyi n'umuhutu, umwicanyi n'umututsi, umwicanyi n'umwicanyi. Icyo kitwoteza kugishikako kugira ngo twumvikane.
Muravuze ikintu gihambaye cyane rwose, kugerageza kureka kudakwigira agashambara, kudakwigira ko agashambara. Ikintu mubona umuzi w'ingorane zabaye kuva kera, kuva tuvuge Uburundi butikukira, aho wasanze ko kenshi na kenshi batangwe gushyira iby'amoko imbere kugira baronke ikintu cyo baryanisha. Ikintu cyo banki umuzi wote wagute kugira ngo utavuye ingorane nyamukuru, ivyo bibazo bizo kwa magaruka umwanya wose, hoko gwiki kugira ngo eka ico kibazo cyatumye haba indyane z'amoko kiranduranwe rimeze hoko gwiki?
Hari ibintu bibiri no bivuga ko ubwa mbere ho je by'amoko ntivyazanye n'abatutsi n'abahutu gusa byazanye n'ababiriki n'abandi cyane cyane ababiriki babikoresheje mugabo ibyo nta muntu yobakibigaruka ko akabi bakoze nitwe ubu turiko turakabandanya ababiriki baravuye mu murongo kandi noneho ababiriki b'ubu si bo twoteza twotuka ububiriki bwarahindutse ububiriki ntibukirimwo abantu babicanye bagomba kuza kudutwara nka kera ibyo byaravuye mu nzira hasigaye twebwe ikindi cya kabiri kera i Burundi harahora ubutungane nitubigarukeko abashinjantahe iyo mutase barabatuma ko bati nimuburane kandi bakababuranisha urubanza bakarushira mu mwiherero bakabisura bakabatuma ko bahakuvugisha ati wewe wavuze ikindi kindi ego wowe nawe wavuze ikindi kindi ego bakiherera bakaruca bakaza bakavuga ati naka wewe wasinzwe musubiza inka musubiza itongo musubiza inzishi y'umuntu ubwo butungane bwari hose si ibintu twirinda gukura mu ijuru cyangwa mu muriro sizabemera umuriro cyangwa ijuru
ariko ubwo butungane bw'icyo gihe ni uko abarundi batari bwatangwe kwicara nk'uko twabibonye kuva mu myaka yo muri 1960
oya bwariho naho babicanye abarundi ntibicana mu bwinshi kandi ntibyamenyekanye nk'uko tubizi ubu na kera hariho abantu bicana ariko igihambaye ni uko abarundi ntitwirinda kurindiriye ya ibintu bifitangaza bivuye hanze bizanywe n'abazungu batwigisha ubwenge nabone badafise kuko nabone baragwanye nabone baricanye i Burundi turafise inyishu y'ingwane zacu izova muri twe kandi iriho igihambaye nuko twebwe twokwemera tuti intahe niyivuge intahe kandi ikubise mu gahanga mbwaki ikindi cyari kiryoshye rwose mu Burundi ni uko naho mwaburana naho wasindwa baca bakubwira ati ubusinzwe ntibatsindaho kenshi baca bagutuma n'inzoga bati mwese muze n'inzoga abantu munywe musubire mwumvikane bwari ubutunga bwukunga igihugu gukunga abanyagihugu si ubutunga urazi ko mu mukaze kibura atamuntu ego harabomuka harabangazwa ariko nta ujanwa mu mugozi ngo agiye gupfungwa Uburundi bwamye bufise uwo mutima wavuye ati intahe ipfuke igukubise mu gahanga mugabo baguhe uburyo bw'uko wiyunga ukajya mu bantu n'icyo twabigarukako
mu majambo bake cyane rwose ikintu mwubwira nk'abantu bashaka kwitwaza iyo ngingo ku mpande zose kugira ngo baryanishamo ko bavuge ko bari kwarondera abahutu cyangwa bari kwarondera abatutsi cyangwa yari ukwihora ikintu mwubabwira n'iki
cyane nababwira ndi umve rero burya kwica gutoteza kwangaza umuntu mu by'ukuri ubukozi ibicumuro byinshi mugari igicumuro cyabe ni uko kuba wishe umuntu wangaje icyo ni cyo gicumuro cya mbere igicumuro cya kabiri uba utumye umwana wiwe n'umwuzuku wiwe bazokwaba bagomba kwihora rero tudaciye imanza ngo dusubire twumvikane yuko igicumuro cyose gihanwa burya tuba turiko tubiba urwango mu myaka icumi mu myaka mirongo ibiri mu myaka mirongo itatu Petero Nkurunziza yamavuga yuko umubyeyi we bamwishe mu 2022 raba aho atugejeje raba abana bishwe muri iki gihe ababyeyi bishwe muri iki gihe abapfasoni bafashwe ku nguvu abana b'abapfasoni bafashwe ku nguvu bazogira bati bazoshaka kwihora mu myaka icumi imyaka mirongo itanu tuzobasanga imbere igihambaye ni uko twogira twumvikana twese tuti harageza yuko urwo rufatane rw'inzango rw'ukutwama tudutotezanya tururandurane n'imizi kuko ntiturusige mu bana bacu kuko abana bacu tubasigaranye iryo shano bazokama bihorahorana urutavanako ivyo nabyo ntitwobishira imbere kuko guca imanza ni vyiza mugabo kumenya yuko atamuntu n'umwe twoha uburyo kugira ngo yihore se yihore nyine yihore mwene wabo yihore mushikiwe yihore tubiheraheze bihere bije mu nzira mugabo ndi ndaza yuko harama tsenga menshi i Burundi hazatwa cyinkubu naba tese nkuru nziza nawe ne bari yari yacira urubanza rwo gufa dosiye ziwe yarazikuye mu butungane raba afatishije abatusi gusa bavuga
cyo ni cyakibazo twavuga ko abantu kenshi na kenshi hageze benshi barasaba kutungana bwo haba ariko ubutungane butangiye gukora gucanga benshi kenshi na kenshi abantu hitwaza ubwoko bwabo n'icyo ni kibazo kigihambaye cyane rwose mu Burundi. Reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Etienne, mwiriwe neza?
Neza ndabaye mwiriwe akwijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza Etienne, muri hehe?
Bo tuvugana neza neza mpagaze Bujumbura mu Burundi, tumva neza gatanu kuri gatanu kuri tunini.
Akazina kawe ni inde k'ikirundi?
Nitwa Nsanzamahoro Etienne, nkuko wabibonera kuri Facebook.
Nsanzamahoro, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku mitahe yasohotse yo guhagarika no kurunika mu Burundi abantu bikekwa ko bafite uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro, turi kumwe n'umushinjantahe Karayinga Atanaze no mu menyeshamakuru kiragirana. Duga ku ijambo.
Ubwa mbere nagira mu ndamukirize Atanaze, ndamuhaye miriwe.
Yarakumva, duga ku ijambo.
Ego, duga ku ijambo. Je nibaza yuko ibintu byabaye mu Burundi tariki nyigezwa? Jewe ndibuka yuko intambara zabaye mu Burundi zahitanye abantu batari bake. Ubwa mbere mbanze gusengurukira vyimba mutima ubutungane bw'igihugu cyacu kuba bwikanguye kuri iki gihe, kuko uravye ibintu byabaye mu Burundi n'agahomera buntu. Jewe ndavye ibintu byabaye kuri Ntega na Marangara, niho je nari umwana muto, niho narindi ku ndege yage ikarasa abanyagihugu bariko bararima birimira mu mirima ata kintu na kimwe bazira, na cya kintu bakwiye kugikorerako. Yenguruka ubutungane ntegurike ubutungane bw'u Burundi kwiyo ngingo bwaraye bufashe bwo guhagarika bamwe bamwe mu bagirizwa bya bwicanyi bwabaye, kuko iyo byancungu ya demokarasi ikicwa je ndibaza yuko ata kintu na kimwe cyari kuba. Urazi inzira karenganye zapfuye abyo n'abyubwoko bariko baravuga, harapfuye abahutu, harapfuye abatutsi, je nibaza yuko hapfuye umurundi mukwiye gukora kuri bose. Icyo ndagisaba ariko bajye kuyisonga barabe abateze bwa bwicanyi bwabaye, ni ibintu byatubabaje kandi n'ubiri mu maraso yacu bitazupfa bituvuyemo. Urazi ibintu byabaye inani n'umunani Ntega Marangara, ibyo nawe ndashaka gushimikira ko cyane nabyo nyenda mbunira kagoye ujya mu gwiseze ahubwo ko wari ukwiye gutangura kwa cya kibazo cya Ntega na Marangara, kuko abanyagihugu ishavu bafise n'ubu kutamenya ukuri ukuntu indege zijya kurasa abantu ata kintu na kimwe ariko barabwira, nabyo nyine bazakwiye kukiraba.
Ego, murakoze Etienne. Reka duhe ijambo kandi Piyo. Piyo, mwiriwe neza?
Muraho neza.
Muraho, muri hega Piyo?
Ego.
Muri hehe?
Ngo mbabwire.
Ego.
Ese nakomeza kugenda ku by'amoko ari ahantu bagera, se harakorwa iki kugira ngo amoko yashirwe hasi bashireho gahunda ya Ndi Umurundi?
Murakoze Etienne. Reka duhe ijambo umushinjantahe turi kumwe Karayinga agira icyo avuze ku bishikirijwe na Etienne na Piyo.
Ereka sinteza na Marangara gusa, mu 65 ibukeye abantu barishwe mu bwinshi b'abatutsi bwari ubwa mbere kwanza, mu 72, mu 88, mu 93 gushika n'ubu abantu bishwe ntibaharukwa, kandi abishwe benshi n'abahutu, abishwe benshi n'abatutsi, hari abahutu bisha abatutsi, hari abatutsi bisha abahutu. Mugabo urumva ndiko mvuga nabi, ndiko mvuga ngo hari abahutu bishe abatutsi, mu by'ukuri si uko byari bikwiye ko nobivuga. Navuga nti hari abantu bitwa abahutu bisha abatutsi, hari abantu bitwa abatutsi bisha abahutu. Abo bantu nibyo nanjye mvuga kare, uwishe ntaba kibaye umututsi, uwishe ntaba kibaye umuhutu. Ubwoko bw'umwicanyi ntibubaho, ubwoko bw'umwicanyi ni uko ari umwicanyi nyine.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye Engineer Suleiman Tarawale yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Geoffrey Mutagoma yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uhagarariye ibi biganiro ni Edi Gwema, kuri mikoro Marik Manange Fidel Niyongabo. Tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi, mugire umugoroba mwiza, mubandanye mwumviriza radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.